Et là, disons, il jouit d'Amérique. Il jouit d'Amérique, il s'en est de Washington DC, mais qui l'on est en Rwanda, Murundi, Mutumi, la Kumiongo, Migufi, à Chatouève, comme il était tout le monde, comme il était au Nanjuli, Nazuli, Rwanda, tout le monde, FM, Jean-Marcane, Nichitatu, na FM, Nyongan, Mani, Niché, Pitatu. Uyo ni nzaje tumeshe turi kumwe ni Frederic Nkije atiramije ibiganiro byo kuri isaha ibiganiro tubandanya kwa tuguru ya kiri mu buzima bwacu kubera kiza cya corona cyadutse isi hose ikaze mwese mu makuru y'umwaka kandi mu karere ka Rubavu mu Rwanda abacuruzi baratiwe amakenga na Karwi kabasoma basahura bakongera bagahangana n'abantu bose bagerageje itabara
hari aho bigiriye muri Kanembwe hari ku mubyahi hari hano kuri Samusanga naho barahibye nahara kuri Sky naho barahibye muri ubwo buryo no kuri station ifo kuri Jemeka ikipe imeze gucyo igende ikaze gafunga igakubita ikanatema kandi ni ikipe irimo abantu benshi
iyo umwe mu badandazi bakorera ibisenyi inkoco tumwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afrika ya Gabinini harimo igikorwa cyo kwitegurira impunzi za mbere zigiye gutahuka zivuye mu Rwanda ijanye n'ibisabwa kumenyesha amakuru wese mu Burundi hamwe n'inkuru yerekeye ingingo zikomakomeye leta ya Uganda igiye gufata mu ntumbero yo kugabanya ubwandu bw'umugera wa corona turaya bashikiriza mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze Frederic yahere muri Mali ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ejo kwa gatatu ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma y'aho abategetsi b'ico gihugu bafatiwe bagafungwa n'abasirikare mu nyuma Perezida Boubacar Keita agahitamwo gutanga imihoho umugwi w'ibihugu 15 bigize akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kahagaritse Mali kugeza ibintu bisubiye mu rutonde kandi basabye ko Perezida Boubacar Keita umushikiranganji wiwe wa mbere hamwe n'abandi bategetsi ba leta barekurwa Keita yavuze kuri wa gatatu ko yakinjiye kugira akinge iseseka ry'amaraso mu gihugu ibihugu 55 bigize umuryango umwe bwa Afrika cyaramaze gutera ibyatsi ihindurwa rya leta riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu cyo muri Afrika y'uburengero abandi na makungu ari muri Leta z'Ubumwe za Amerika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya basabye irekurwa bidatebye by'abategetsi bafashwe Mali igiye mu bindi bihugu bya Afrika mu myaka iheze byakuwe muri uyu muryango ingingo ibibuza kwitaba amanama yose atunganywa nawo igihugu kibanyi Burkina Faso cyahagaritswemo mu 2015 igihe igisirikare cyakora kudeta Sudani yahagaritswe mu mwaka uheze kubw'intureka zahabaye mu gihe Misiri yahagaritswe mu 2013 igihe abasirikare batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Morsi yari yaratowe ibihumbi by'abanyagihugu barahunze igisagara cya Vacatile mu buraruko bwa leta ya California kuri uyu wa gatatu kubera imiriro iriko iratongora ku karere yaturiye amazu n'izindi nyubakwa ako karere kari mu kirere kingana n'amahegitari arenga 200,000 amaze gushya mu buraruko bwa California abategetsi barwanya imiriro bavuze kuri wa gatatu ko iyo miriro itarazimwa kandi ishobora gutandukira akandi karere karimwo ayandi mazu n'inyubakwa zingana 1,900 hafi abanyagihugu imiliyoni 45 mu maleta yo mu burengero bwa Leta z'Ubumwe za Amerika kuri wa gatatejo bari mu bushyuhe bwinshi budasanzwe Leta z'Ubumwe za Amerika yaremereye Iraq izindi miliyoni 24 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu impunzi z'abanya Iraq hamwe n'imiryango ihaye indaro impunzi umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yabitangaje cyo ku gatatu inyuma y'umubonano yagiranye n'abategetsi ba Iraq i Washington umushikiranganji Pompeo yavuze ko Iraq ikibangamiwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi ategekanya kubonana na Perezida Donald Trump kuri uyu wa kane kugira barangize ibiganiro bimaze amezi abiri bigamije gusubiramwo ukundi gushya imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri Hano muri Amerika, Jared Kushner, umuhanuzi mukuru mu biro bya Perezida Donald Trump, asaba Irani kugira amahoro na Amerika. Ni mu gihe Perezida Trump avuga ko ashobora gusubira mu biganiro na Irani mu gihe yokongera gutorwa mu kwezi kw'icumi na kumwe. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ku munsi wa kabiri, Kushner yateye akamo Perezida wa Irani Hassan Rouhani ko kuganira na Amerika. Yabwiye Rouhani ko igihe kigeze cyo kugira icyokorwa mu karere, avuga ko badakwiye kuguma mu ntambara ya kahise, ko bakwiye kujya hamwe bakazana amahoro. Icyuka kibi hagati ya Amerika na Irani cyunyutse kuva aho Perezida Trump ashikiye ku butegetsi mu 2017. Barbara Slavin, umusesenguzi w'umunya Irani, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bigoye kwemera ibyatangajwe na Kushner ahamagarira amahoro na Irani. Avuga ko ari kwivuguruza mu gihe Perezida Trump ategekanya gusaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kugumizaho ibihano byose byafatiwe Irani.
Urakoze harenze mukuru hije ko dushikiriza tubiruse nshuti mwese ko mukuru abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundo mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mu kanya amakuru avugwa mu ntara
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru mu ntara tuyatanguye ku nkuru ivuga ko leta y'u Burundi yiteguriye kwakira abarundi ba mbere bahungiye mu Rwanda bagiye gutahuka mu gihugu cyabo mu mpera z'uku kwezi. Ni inkuru i radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Leta y'u Burundi iri myiteguro idasanzwe kwakira impunzi za mbere zizunguka zivuye mu Rwanda. Ibibanza bibiri nibyo byatekanijwe kugira bizokwakire impunzi za mbere z'abarundi bazunguka bavuye mu Rwanda ku itariki 27 z'ukwezi k'umunani umwaka turimwo. Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba SR mu Burundi amenyesha ko ikibanza cya mbere kiri ahitwa Isongore muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi, ikindi kibanza ahitwa Kinazi muri komine n'intara ya Muyinga. Aya makuru nyene yemeza ko kuva kuri wa kabiri habaye kugendera ivyo bibanza kugira barabikenewe byose ko bikwiye kugira barabe kugikorwa cyo kwakira abazunguka bwa mbere kigenda neza. Ayandi makuru radio yanyu ikesha abakozi bo mu shikiranganje by'intwara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere mu gisata cyo gutabukana impunzi amenyesha ko ariko hari gukuntu huboneka ikindi kibanza cyo kwakira abahunguka mu kirundo kugira abazo bapfunyiriza urugendo. Aya makuru kandi avuga ko kuri uyu wa gatatu habaye kugendera umupaka wa Gasenyi Nemba mu kirundo kugira batunganye neza ibikenewe kwakira izo mpunzi. Abagendeye ibi bibanza nk'uko aya makuru abivuga bagizwe n'intumwa za leta y'u Burundi hase n'abandi bafasha mu gikorwa cyo gutahukana impunzi mu Burundi. Bimwe mu byo basanze byihutirwa gukora muri ibyo bibanza harimo gusanura inyubako no kuzongereza, kubaka utuzu twa sugumwe no gutegekanya gukingikiza cya COVID-19 byose bikazaba byarangiye tariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka turimo.
Tukikane mu Burundi umukuru w'urwego CNC rujejwe gucungira ingene y'ibinyamakuru bikora Nestor Habanga Mukunzi yatangaje kumenyesha amakuru wese adafise ikarata y'umwuga carte de presse mu Gifaransa atemerewe gukora akazi kiwe. Inkuru
umuyobozi w'akuru wa gatatu w'ikigo cy'igihugu kigenewe gucungira ibinyamakuru mu Burundi CNC mu gihe cyarabye harimo igikorwa cyo gutanga ikarata ndangamenyesha amakuru kigeze kuva mu mezi ukwezi kwindwi uyu mwaka uheze. Icyo kigo gitanguye gutanga ikarata za mbere kimenyesha ko amenyesha amakuru barenga 600 ku barenga 170 bari biyandikishije batatunganirizwa. Ndetse abantu mukunzi umukuru wa CNC yabwiye amenyesha amakuru nyuma y'umwihwezo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Dufatiye ku bantu bashika 179 basabye iyo karata, twasanze abashika 100 bamaze kuironswa, kuvuga ibice biri hafi ya 62%. Abasigaye rero nabo icyo twabonye ni uko hariho ababifashe minenerwe, tukaba twabonye n'akaryo kubatera ka mutu wakebura kuko ikiringo kitekezanijwe n'itegeko kugira ngo amenyesha makuru bose baroke ukarata cyaraheze mbere kiramaze no kurenga abari kumvikanye yuko imbere y'igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda atamumenyesha makuru azosubira kwikumisha makuru ngo agende ku rubuga kore adafite iyo karata.
Bwana bantu mukunzi yanagarutse ukibazo wa kinyamakuru vy'ubugabo kuva mu mwaka w'imbere na 2018 harimo radio ya Amerika na BBC y'Abongereza.
Ibinyamakuru navyo byoba byarahagaritswe kubera makosha byakoze, byarahagaritswe kubera byakoze amakosha, kandi ibinyamakuru byahagaritswe byahagaritswe kubera byakoze amakosha y'agacamutwe ku buryo aho byo byari kubirashikiriza ibyo twita amakuru byari guhava biba inkwezi y'akarongo intandaro y'ingorane mu gihugu. Sinumva rero igituma muguma mubigarukako mu gihe dufite ibinyamakuru bikwiye mbere uvuga n'uko ari byinshi ibyahagaritswe nabyo kubera amakosha byakoze kandi hafatiwe ku itegeko byarahagaritswe itegeko n'uko ibitegekanye.
Iryo tegeko mukuru wa senta asanga ryarubahirijwe cyane n'ibinyamakuru mu bihe by'amatora, yibaza ko byatewe n'imibonano urwego rongoye rwagiranye n'abanyamakuru kuva mu 2018.
Kuva amatora ataragera yimirije haratanzwe ibiganiro byinshi cyane mu n'ibinyamakuru bitandukanye kugira ngo bamenyeshe abantu ingene amatora atunganijwe kiringo cyayo n'ingene bokwigenza muri icyo kiringo, cyane cyane mu kwirinda imvugo yohava ibintandaro yo kutumvikana mu bantu. Ikindi twashimye nuko ibinyamakuru bitandukanye byarahaye ijambo abiyamamaza abariko barahiganwa kugira ngo bashobore gushikiriza imigambi yabo, maze abantu bashobore gutora bazi gutandukanya icyatsi n'ururo. Ikindi twashimiye ibinyamakuru nuko byemeye gukora bikorera mu runani kuko tubituburana ubupfu, barabonye yuko ibinyamakuru iyo bigiye hamwe biheza bigafashanya mu kwirinda ya makosha kumure ikinyamakuru gikoze ukwacu cyonyine cyohava kigwamwo. Byarafashanije kandi mu gushobora gukwira igihugu nka cyose, bigaheza rero bigahanahana amakuru yatorokanijwe n'abanyamakuru batandukanye, maze n'ikinyamakuru kidafite abamenyeshamakuru bakwiye benshi kirashoboye kuronka amakuru avuye mu mihingo yose y'igihugu. N'ibindi rero bitari bike turavye n'ingene bagiye barafasha abantu amatora ariko aragenda bitagenda neza bakabivuga, maze inzego zibijejwe zigaheza zikanseruka. Aravuga cyane cyane nka rwa rwego rujejwe gutunganya amatora seni.
Bamwe mu banyamakuru na cyane cyane ibinyamakuru byigenga bataronka icyo batandanga bamenyesha amakuru bavuga neza urya meza kuri uyu mugoroba, batashimye ko amajwi yabo aje ahabona batamakosa ko babarongoye bakavuga ko batakurikiranye dosiye zabo uko bihagije. Ku rundi ruhande, abanyamakuru batatunganizwa ahanini na bigenga. Itangwa ry'iyo karata ririmo ibiharuro bya politiki nibaza ko baziha abantu bazi neza ko bazokora ibihimbara ubutegetsi gusa. Abigenga bayonse bari kurushi kwabaye guhuma amaso amakungu mbona biri muri wa murongo wo gucinyiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Sinaho ingene umuntu aba kwinjira ibisabwa byose ariko hakaba ivangura, hari igifungu muri ibyo, hari kinyegezwa. Niko mu banyamakuru bigenga yabwiye ko azohamagarwa amaso ya mundi la sigura. Murundu bu inye makurubi haribi izgui ni kiko sense vigera kujana minongo munani. Kupa mwaka wimbe wina chumina katanu hawa inia mamazo yuku ya mniza kindi kilingo chanya kujende la pie mundi izani kwa jibu teke si zauri juwemo. Ibi inye makurubi tanu zari igenga zara turiwe hawa inye makurubi alingija na wala hungigi hugu. Bibili mwizo zahavu ya zuguru wa mugihe amesha makurubi indi bitatu halimo haba kimwe mzuguru ye wakikole ya mugu hungiro. Eroja ulikaneza iluja Amerika.
Mu Rwanda naho mu karere ka Rubavu abapolisi barahimiriza abacuruzi gukoresha icyuma gifata amasaramu n'amajwi bita kamera gikoreshwa mu vyerekeye umutekano kizwi nka CCTV. Ivyo ngo bishobora gufasha kumenya abasuma bagiramiye abanyagihugu mu bice bitandukanye by'ako karere. Inkuru ya Claude Ganza Munyamagana.
Hari saa saba z'ijoro baraza batema umuzamu bakubita n'abandi bantu bose baje gutabara bari benshi, batwara ibintu amateleviziyo, amatelefoni n'ibindi bintu.
Uyu ni umucuruzi ukorera hazwi nka Unamarwa hagati mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu usobanura uko aherutse kwibwa n'uko abamwibye bari bangana ndetse n'ibikoresho bari bitwaje. Ubwo yibye ibikoresho bifite agaciro ka saga miliyoni enye asobanura ko bajura bakoze agatsiko gakomeye kandi gakorera hamwe ku buryo niyo hagize abaza gutabara bahangana nabo bamwe bakanabikomerekeramo.
Kirahangayikishije kuko iyo kipe ni nini imaze kwiba ahantu henshi muri ubwo buryo bwo kugenda bagakubita bagatema bagafunga n'umuhanda. Hari aho bibyiriya iri Kanembwe, hari ku Mubyahi, hari hano kuri Samusanga naho barahibye, na hari kuri Sikayi naho barahibye muri ubwo buryo, no kuri station ipfo kuri Jemeka. Ikipe imeze gutyo igenda ikaze igafunga igakubita ikanatema, kandi ni ikipe irimo abantu benshi, kuko bamwe barahagarara bakiba, abandi bakaba bari bacunze umutekano wabo bakubita umuntu wese ushatse gutabara.
Bamwe mu bafashwe bakekwaho ubujura buciye icyuho basobanura ko bafashwe bamaze kwiba inshuro nyinshi ahantu hatandukanye. Barasobanura uko bagiye babikora n'ibyo baga bitwaje, kandi muri bo hari n'uwigeze gufunga imyaka ibiri ahamijwe icyaha cy'ubujura. Nanone
ahantu ha mbere twajyanye egakeri turebayo telefone zigera kuri 18, turongera tujyana ahantu kuri sitasiyo yari yajemeka, ariko baje kudutesha turiruka. Iyo uwo munsi niho baje kumfata, ariko nkaba nari narigeze kuyibaho mu ntoki moto ebyiri. N'ahandi hantu twari twagiye kuyiba ku bapadiri
nk'ubwa mbere naziraga icyo cyaha ndi njyenyine, ariko nkugwira mu kwezi kwa gatanu noho ninjiye muri iyo kundi y'abantu bangana gutya abantu batanu. Icyo gikorwa twakijyagamo turi batandatu, bwaba ngombwa umwe yabura tukagenda turi batanu.
Aba batawe muri yombi bavuga ko bitwaza imihoro n'inkoni.
Nta bintu bikaze twari dufite, ni imipanga ibiri, abandi bo ni inkoni zo tuba dufite. Cya gihe urahura n'agacu k'inkeragutabara tukayubakangisha bakaduhereza inzira tugatambuka, abafa bafite inkoni. Icyo gihe nyine tugeze ahantu ari nk'inkeragutabara nyinshi tukazikubita tukaduha inzira n'ibyo twibye tukabasha kubikomezanya.
Ubuyobozi bwa polisi mu ntara y'Iburengerazuba buvuga ko abafashwe barimo ibyiciro bibiri, kimwe n'icy'abajura naho ikindi ni ikibafasha gushakira isoko ibyibwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Bonaventure Karekezi avuga ko bamwe mu bagize aka gatsiko kari karayuguje umujyi bafashwe kubera amakuru yatanzwe n'abaturage. Bimwe mu bikoresho byafashwe hakamenyekana bene byo baragenda babisubizwa. Hari ubutumwa CIP Karekezi aha abagura ibyibano.
Kuri bariya abantu bagura ibyibwe turababwira ko nabo igihe bafashwe nibyo barabigura, ariko iyo bafashwe bagomba gufatwa nk'abajura, baribazwa nk'abajura. Rero tukaba tubakangurira kuba bareka uwo muco wo kugura ibyibano.
Uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba ashishikariza abaturage n'abacuruzi by'umwihariko kwifashisha kamera zikoreshwa mu gucunga no kugenzura umutekano w'ahantu zizwi nka CCTV mu magambo ahinnye y'Icyongereza, kuko ngo zajya zoroshya ibijyanye no gutahura bibye.
Turabakangurira gukoresha za CCTV kamera mu rwego rwo kurinda bakamenya umutekano w'ibicuruzwa byabo. Bariya ni abajura bitegura muri groupe cyangwa se mu kipe. Iyo babonye ahantu hari amarondo cyangwa se abazamu, iyo abonye ari bane bo bategura igitero cy'abantu munani, bagategura ikipe yinjira mu nzu, bagategura ikipe yo guhangana, ndetse bagategura n'ikipe ibahereza umutekano. Ni igikorwa bategurana mu buryo buhanitse, mu buryo bw'ubuhanga. Mu minota icumi baba barangije icyo gikorwa cyabo bakirukana bakagenda.
Abo bakekwaho ubujura uko ari icumi bashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Gisenyi, bakurikiranweho ubujura buciye icyuho cyangwa kumena amazu. Itegeko ngenga nimero 01/2012 OL ryo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu 2012 rishyiraho igitabo cy'amategeko hana mu ngingo yaryo ya 300 ivuga ko umuntu hamwe n'icyaha cy'ubujura budakoresheje ikiboko cyangwa ibikangisha hanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku myaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri ebyiri kugeza kuri eshanu z'agaciro k'ikibwe cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo ya 302 y'iryo tegeko ivuga ko umuntu wese ukoze ubujura bukoreshwa ikiboko cyangwa ibikangisho ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 5 kugeza ku 10 z'agaciro k'ikibwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'u Amerika.
Mu gihugu cya Uganda naho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko abanyagihugu batacubahiriza amategeko yo kwirinda ikiza cya corona, ngo ari nacyo cyatumye ibiharuro by'abanduye icyo kiza byiyongera. Inzego zijejwe umutekano zaciye zifata inkingo ziteka abanyagihugu kubahiriza amategeko. Ido ni ido y'inkuru mugenzi wacu
mu minsi ishize bari abandi y'ibibazo cya Uganda n'icyenda yazamutse ku muvuduko uhambaye, ku buryo mu minsi ebyiri yonyine havumbuwe abanduye basaga 100, kandi mu cumweru kimwe cyonyine hakaba hamaze gupfa abantu 3. Umubare w'abamaze kwitaba Imana bose hamwe akaba amaze kugera kuri 15 kuva mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umuntu wa mbere yambuwe ubuzima n'icyo cyorezo mu gihugu. Imibare mishya abanduye mu gihugu yerekana ko abantu 1,603 aribo bamaze kwibasirwa n'icyo cyorezo kubagera ku 330,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'ubuzima. Kuri abo banduye abagera ku 165,000 bo bamaze kuvurwa barakira kandi 423 bo akaba bakiri mu mavuriro. 15 nibo bamaze kwitaba Imana. Uyu muvuduko abantu batangiye kwanduriraho niwo watumye Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ishaka gushyiraho izindi ngamba zikaze kuruta izari zihasanzwe ukurikije umuvugizi wayo Bwana Emma Ainebiona.
Really, we had allowed the population to comply.
Ati twabanje kureka abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubwabo, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku ngufu dufashijwe n'inzego zishinzwe umutekano, cyane cyane kureba ngo buri muntu wese uri hanze y'urugo rwe yambaye agapfukamunwa, abantu ntibirundanyirije ahantu hamwe ari benshi, gukaraba intoki buri kanya, hamwe n'ibindi bijyanye no kwirinda iki cyorezo. Ayo mabwiriza kimwe n'ubwinshi bw'abakoresha imodoka zitwara abagenzi namwe muyaje kutubahirizwa nyuma nubwo leta ikemerera abantu gusubira mu kazi kabo batangiye babyubahiriza. Bisi zitwara abagenzi zategetswe kuja zitwara 50% by'abagenzi zisanzwe zitwara nazo ngo ntizicubahiriza ayo mabwiriza. Nabajije Bwana Emma impamvu abantu batagikurikiza aya mabwiriza yose.
Yeah, you know, it is a behavior change issue and also maybe some fatigue.
Ati ni ikibazo cy'imyifatire y'abantu yanze guhinduka hamwe no kurambirana kw'ibintu bari batamenyereye nk'amabwiriza yose yashizweho. Tugomba kudahwema kwibutsa abantu gukurikiza aya mabwiriza, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku gahato. Urabona nka bisi zitwara abagenzi zatangiye zubahiriza amabwiriza yose zahawe, ariko ubu ntikiri yakurikiza. Minisiteri ibishinzwe ikaba yatangaje ko ishobora kongera guhagarika imodoka zose zitwara abagenzi kuko zanze gukurikiza ayo mabwiriza. Amwe mu mazu manini mu mujyi wa Kampala abiramo amasoko yari yaremerewe kongera gufungura yongeye gufungwa mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutubahiriza ayo mabwiriza, kandi hari n'ibigo bitandukanye nk'inganda zahisemo gufunga no gushyira abakozi bazo mu kato bitewe n'uko bamwe muri abo bakozi basanganywe uburwayi bwa COVID-19. Ikigo cy'itangazamakuru cya leta The New Vision nacyo cyaragifashe izindi ngamba zo kwirinda zikaze nyuma yaho umunyamakuru wacu umwe yanduye icyo cyorezo, kandi abandi banyamakuru 5 ba Radio Pacis yo majyaruguru y'igihugu nabo akaba basanganywe ubwo burwayi. Ibyo bigo byombi by'itangazamakuru ntabwo byahagaritse akazi, ariko birimo gukorana na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akaze yo kurinda abandi. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Unatuje mu gihugu cya Tanzania aho leta icyo gihugu yafashe ingingo yo kutazosubira kwakira impunzi z'Abarundi zitahukanwa zikongera zigahunga kubera ibibazo zisanga bitaratorerwa inyishu mu Burundi. Uzotahukanwa akongera guhunga azofatirwa ingingo zikomeye harimwo gufungwa. Umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika James Jovin mu gihugu cya Tanzania yari yitabiriye inama zo guhimiriza impunzi guhunguka zariko zikoreshwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu.
Ni mu rugendo rw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania George Simbachawene yasubiriye Kangi Rugora wakuwe ku ntebe na Perezida John Pombe Magufuli mu kwezi kwa mbere y'umwaka w'2020. Nyakubahwa Simbachawene arimo gukora inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutahuka. Nyuma yaho igihugu cy'u Burundi gihamagariye Abarundi bari hanze y'icyo gihugu gutaha kubaka igihugu cyabo. Ejo kuwa mbere yari mu nkambi za Nyarugusu na Nduta, kuri uyu wa kabiri aherukiye mu nkambi ya Mutendeli. Muri izo nama arimo gukora yagabishije yuko kuvuna munsi uzofatwa adafise ibimuranga cyibure uzotahukanwa kongera guhunga azofatirwa ibihano bikomeye harimo gufungwa mu gasho.
Na kuanzia sasa utaratibu uliokuwa unatumika wa kuwarejesha wale wanaokamatwa wakiwa hawana vibali halafu baadaye wanavigwa pia ya kurudisha
kuvuna munsi urutonde rwahora rukogwa ntuzosubira gukogwa uko
kugwaho. Abafashwe bari mu makosa n'abazosangwa mu nkambi badafite ibibaranga bazoza barafungwa. Apana guhabwa imfashanyo kandi. Kubera iyo bafashwe bahora batwagwa mu Burundi bagaca bongera bakagaruka. Izo ngorane nazo dukeneka.
Tutawakamata, tutawapeleka mahakamani na watafunguliwa mashtaka na watafungwa kwenye magereza yetu.
Ikindi yasabye Abarundi gukomeza kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabo kubabona yuko icyo bahunze cyo bacyarakemutse. Kubera umutira makomunzi zose ari gusubira mu gihugu cyabo.
Nimekuja hapa kutoa ujumbe wa serikali ya Tanzania. Suluhisho la kudumu lililo jirani kwa sisi tunaotoka Burundi ni kurudi nyumbani tukajenge nchi yetu.
Najengaha gutanga ubutumwa bwa leta ya Tanzania. Umuturama uri hafi kuri bose bava mu Burundi gusubira mu gihugu kubaka igihugu cyabo. Amatora yarabaye mwararose umukuru w'igihugu. Ubu igihugu kiriko kiratera imbere. Niyihe mpamvu yotuma uguma ngaha? Uronswa imfungurwa utakoreye. Mwiri wanyu barabaha ikaze musubireyo. Reka ndabinginge kandi ndabasabe gusubira mu
Burundi. Naomba niwasihi na niwaombe fikirieni kurudi nyumbani.
Ku ruhande rwa ambasaderi w'ubuserukizi buto bw'u Burundi mu ntara ya Kigoma Bwana Siriakus Kabura muri iyo nama yavuze yuko Burundi bwiteguye kwakira impunzi zose kandi zoshikira mu byabo atankomanze.
Atushikirire nyene cyubara mukuru w'igihugu cya Tanzania amubwire yuko Burundi turiteguye kwakira abarundi bacu bene wacu kugira ngo baze kubake igihugu cyacu cy'amatano ubuki. Nyene cyubara umukuru w'igihugu yari tumere yavuga yuko abahungutse bose bategereza gushikira mu byabo. N'ikimenyamenya ngira mwa byumvise ndaje kumukurikirana kumunsi kumunsi na bamwe bene wacu bari bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bose bariko basaba kugira ngo bahunguke mu mayinga abiri leta iri kwitegura kugira ngo itangure kwakira abambere.
Bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bamaze kumviriza iyo nama y'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu basabye leta ya Tanzania na SER kubandanya gutahukana ababyiyumvamwo kiretse ababona yuko icyo bahunze kitarakemuka babandanye kuronswa ifashanyo nk'uko bigenewe.
Egome umutegetsi yaje uno munsi kabisa mu matwamakire neza kandi ijambo yatuzaniye ya ijambo ryiza rwose. Gusa kimwe gusa mu gihugu sibibi nta bantu wabo ko iminsi yose nk'uko wayivuga muhyani muhira. Gusa kimwe umba ni byiza by'uko umuntu nk'umuntu wabanza kumbiza icyumviro ciwe ico bagituma adashaka kujya mu gihugu koko turaje aha twese turi ngaha mu nkambi ya Nyagusuna nuko usanga twese dufise ibibazo bitandukanye. Aho usanga bafise ikibazo iki abandi iki abandi kiriya. Byiza nuko bofata ingingo haswa yo bati dutange kugenda ari uko babanje kwicarika umwe wese bakamwumviriza icyumviro ciwe ibyo biba byiza rwose gusumba.
Nashize tufise kuri icyo kubera benshi n'abariko barahunguka hari abaca bashika bumva ati bashikiye muri za ngorane nyine ati bimeze kunuku abantu bagatuma bafata izindi ngingo zitandukanye. Icyo kwerekeye atuma kandi impunzi nyinshi zidahunguka ngo zisubire mu gihugu cyabo kubaka kubera abazi yuko benze bahunguka naho nyine nta bafise bazashikira kandi nabo bagenda leta ikabereka ati nimuje ngaha bitokunda kubera haba ariho imiryango umwe vuga ati nakaraje arahungutse baca batangura kuhirondera ukuntu bashobora kumugirira nabi.
Umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziyandikije ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'2017 kubwo biciye mu mategeko hamaze gutahukanwa abarenga 188 mu bitigiri dukura se bamaze gutahukanwa muri uyu mwaka w'2020 barenga gatse 3,000. Abiyandikishije bategereje kuzotahukanwa mu minsi iza bashika 2,900. Abarundi basigaye mu nkambi za Nyarugusu na Mutenderi barenga gato 160,000. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
Tutibu isa mkundi ya juhu njimija Amerika higani ni kwa tibu ya makakani ya mgelukenga tuwasimuye makubida ya tukashile kugiranya higani ni kwa tibu ya chula wa shimirani tutibu isa maduti za matulika ni chawati ya kamu ni wanda ni mweza higani ni higani ni higani ni higani ya Amerika higani ya mahoro umusi mweza.